intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu kijanye n'ingingo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe ku bijanye n'ibibanza byo kudandarizamo mu masoko ya leta. Magiteguriwe na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Ndafise ijambo.
Umuntu kugenda ibibanza byo mu isoko sumudanga arafashe ibibanza kuko bifite uburenganzira bwo kubifata agaca bikotesha ku mudandaza.
Ibyo mukuru w'igihugu yabivuze itariki 2 ku kwezi avuye mu rugendo yagize muri Ethiopia, Uburusiya n'Ubushinwa. Ni nyuma ingingo yari yafashwe na Obea itariki 26 ukwezi kw'indwi yo kuzuza amafaranga y'ibibanza byo mu masoko ya leta. Iyo ngingo ya Obea yari yamirijwe n'abadandariza mu isoko rya Ruvumera mu gisagara cya Bujumbura, bavyerekanye mu guhagarika akazi itariki 31 ukwezi kw'indwi guheze. Hari abari badugirijwe amafaranga arenga 400,000 ku kwezi. Kuri ibyo Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ingingo ijanye na bene ibyo bibanza.
Abantu rero bapangishije amazu adacururizwamo n'abadandaza nabo babyumve. Umudandaza wese acururiza ubuhaba iwe, umuntu w'indongozi nzosanga arimo mu basi banza mu masoko nta kigogwe kihari kuko nawe yagiyakara umudugararo mu gihugu.
Fosandi Kumana arongoye Parcel, ishirahamwe ryo guhimiriza abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama, arasigura igituma haba hariho abategetsi usanga barose ibyo batari bafitiye uburenganzira.
Biva ku bintu bibiri, icyo bita legitimite historique na militantisme. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ibintu by'abantu bishyira imbere kubera bavuga ati ibyo twamaze muri kahise, twaragwaye, turamita mu mugambi uri ku butegetsi turi imbere, bagasabana ku bintu byose ari rwabo. Mu gihe biyumvira yuko ushinga amabanga kugira naho utayashoboye bayaguha kugira baguhe wirire nta yindi ngeso baheza ngo bakibajemo.
Ugaruka guyumvira iki kuri iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu? Inyishu ni mukanya.
Kuri isi hari umwijima, imwe mu mbi ni nyinshi, izo tugwana tutabona, atari kugawe nitwo zinesha, tufashe data gutsinda ingwano, uhoraho giri imbabazi.
Ijambo ni ry'ugwaruka zibere kuri Anise ari muri Malawi, ati ibyo umukuru w'igihugu yavuze ntibizomworohera kuja mu ngiro kuko bene ibyo bibanza yeguriye abadandaza bene byo arabo mu mugambwe CNDD FDD.
Umukuru w'igihugu ntabyo azoshobora, ibyo avuga ntabyo azoshobora. Igituma atazobishobora nuko leta yose igizwe na CNDD FDD kandi abo bafite ibibanza nabiwe CNDD-FDD. Abo nabo batabirose batabihawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bizokwegukira gute abo batavuga rumwe n'ubutegetsi? Ibyo ntabyo azoshobora. Niyo abishobora naho ibyo avuga akaba bivuga ari iby'ukuri atari uguhuma amaso abarundi n'amakungu, ariko yiyokorera amakara iminsi yiwe iraharuye kuko baguma bamuharura abo yaforomye wenyine. Muri make rero navuga ko ibyo bibanza wenyine niwazi abasanzwe bafite ububasha bwo kubitanga kandi babihaye abo bazi, babihaye abo bakorana, none yoza guhereza abandi kandi ari we afite ububasha bwo kubitanga. Ibyo bibanza rero by'amasoko bizokwegukira ngo ababikoreramo, namba abo babikoreramo aribo badede, abo bandi nabo ari abandi, nabo bisigaye ntabyo azoshobora. Kandi ariko ariyahura, ariko ariyahura mu byo ariko arakora kuko intambara ariko ararwana Evariste Ndayishimiye niyo mu rugo iwe niyo mu muryango iwe niyo mu bana biwe kuko nabo baforomye nta ntambara y'abasenera ari karagwana cyangwa y'abaforomye cyangwa y'iyindi bigambwe n'iyo ntambara agwana ariyo mu mugambo iwe yiwe azoyirangiza ryari aturiye atuze umutwe hamwe cyangwa hindure leta yose.
Vanessa ari mu Butaliyano ati hamwe abo bahawe ibibanza mu masoko ya leta batabikoreramo bo byakwavyo bari byiza
ico kintu ari cyite cyane kubera ko guhabwa ikibanza kuri mu mugambi ntunagikoreyemo aho ugashaka gucungukamwo uko urasonga abandi mu kubapangisha ku mahera menshi nibaza yuko mucho kintu mukuru w'ubu yavuze yuko azokora ni cyiza cyane ababikora bikoresha urumva barakora bikoresha ko afite icyo akora nyafashe rero bateze imbere bibanza bibahe bakore barabe yuko nabo bo kwiteza imbere ego n'ukuri ubwo kandi gishyigikiye numva atashe bitwaye kandi ari ibintu byiza cyane.
Amza ari muri Sudani atije mukuru w'igihugu asaba cyafasha kurenganura abadandaza hamwe bitoba amasigara cicaro
bavuze ko iyo ngingo yari nziza ari hamwe yajya mu ngiro kubera ko birababaje abantu bafite ibyo bibanza barabyihaye kubera ko bafite amabanga atandukanye hariya kandi bakaba bari mu mugambi uri kubategetsi icyo twasaba umukuru w'igihugu ni uko yagerageza iyo ngingo ikajya mu ngiro kuri rero cyangwa ibindi byo guhera mu majyambo yego kubera ko umunyagihugu arananirwa akananirwa n'uwari yategereje kumutunganiriza kubera ko bumvi babihaye ibyo bibanza batashaka kubikotesha bafite ubuzi ariko wa munyagihugu wundi agiye akeneye kwiyungunganya kugira ane gutanga icyo kibanza aragiye kugikota mugabo icyo bimunaniye akananirwa agasanga ntahari karagara ntahari karatera imbere muri karatera imbere akaba wa wundi afite akazi cyangwa ari mu mabanga aya n'ariya mugabo yahisemo gukoresha cya gikenye kubera ari mu mugambo uri ku butegetsi akaronka cya bibanza hanyuma bakabandanya bunga kumurengera ari nacyo gituma mubona mu gihugu abantu bifite ari bake mugabo abenshi bakaba ari abakene. Hasaba yuko ahubwo baza barakurikiza n'impanuro za Faustin Ndikumana n'abandi banarahanura cyane iyo baba bakumviriza impanuro z'iwabo igihugu cyateye imbere.
Mateus ari mu Burundi ati iyo ngorane y'ibibanza byo mu masoko ya leta iri mu zindi ngorane ziterwa no kubura intwari ibereye.
Kuri iki kintu cy'ibibanza byo mu masoko ya leta umukuru w'igihugu yavuze ko ibyo biri mu ngaruka yuko ata ntwaro ibereye iriho mu Burundi. Ugiye kuraba ibyo bibanza usanga ari abagabo nyine bari mu ntwaro kuba uri mu ntwara bisigura yuko uba uri mu mugambo uri ku butegetsi nanjye yabyigaruriye barabyihaye barabigabangana aho usanga umugabo umwe afite ibibanza bishyika 30 ibyo bakaba babyiha babyigaburiye bavuganye bo nyine bagaca babipangisha umwe rero apanze ibyo bibanza mu bisanzwe apanga ariha leta akariha n'umwe apangiye akariha kabiri ugaca usanga ntacyo ariko arakorera ndetse ugaca usanga n'ibiciro bibandanye biduga kuko n'umwe ariko aradandaza akenera kuronka akanyungu. Ibyo rero kugira bihinduke kugira bikunde bica kure kugira ibyo bihinduke habanza kuba intwari ibereye hakavaho ka mwana wa mama hakavaho ka kantu ngo dusangiye umugambi n'ahandiho n'ivyagumuko mu Burundi ingorane zizamaho ndetse mu bisata byose atari naho mu by'ubudandaji ntibombarira ndetse nko mu gihugu cy'u Burundi kirimwo sosoma ikora isukari ariko muri iyi minsi nuwo gutuma urutete rw'isukari mu isoko ntabishobora kuronka wambwira gute mu Burundi hari inkingurira y'isima ariko isima ikaguma iduga brarudi inkingura ibinyobwa inyobwa bikabura ndetse bikaguma byoyikora kabiriho mu gihugu cy'u Burundi rero ikibazo sinca c'ibibanza byonyine icyo kiri mu bindi ikibazo n'intwarirereye itahari ikibazo ni ka kantu ko gushiranako ngo dusangire dusangiye umugambi dusangiye ubwoko dusangiye akarere ahanini ikibazo ni icyo kutagira ukuri kudatunganiriza bose ariko hagira akamwana w'amamba aho ni ingorane z'amagipfa icyo cy'ibibanza byo mu masoko kiri muri byinshi bikwiye gutorerwa umuti rero iyo ntwarirereye itaraboneka
Lance ari mu Burundi akije umukuru w'igihugu yavuze bishobora kutaja mu ngiro nkuko bimaze kuba no ku zindi dosiye.
Ne kuze kuri uri kuraba abahabwa ibyo bibanza n'abategetsi bari mu uwo mugambi CNDD-FDD. Ba musitaneri ni bakomiseri kanaka kwasanga bafise ibibanza birenze urugero. Kumbure wamenye igihugu umwe yarafise kagatahe kugira aloge icyo kibanza nta mahigo yagize kuko hari ryakumira kwa kubazwa ati wabumatse iki mu mugambwe ariko ibyo nkanje ntigwaruka ntibitangaza ku mvugo y'umukuru w'igihugu ibyo ni imvugo yamashikiriza ku bisata bitandukanye ingorane ziri muri bice nk'ibiriya muri buka ku rugomero rwa Mpanda kajeki shikisha yafutse abasoma ndabahaye indwi rero gutanga iminsi itatu nibaza ko ari nkinamico ni nkinamico kuko abari bakenewe kuronga ibyo bibanza sibo babihawe kandi n'imwe minsi itatu ndibaza yuko atari bo bazoronka ibyo bibanza bitewe ko nk'uko bayivuga abasanzwe babikoreramo kuko uri kuraraba intwaro y'umugambo CNDD-FDD ni intwaro ikumira cyane ni intwaro iraba mpinga yaje ni intwaro iraba mu mugambo wa maziki uca usanga byo kuri ivugo y'umukuru w'igihugu ni imvugo nk'abarundi nkanje nta kintu mbonisa guhindura kuko kuvuga ibi byiza bisosera amatwi y'abantu yego ni byiza aravuga ariko ugaca usanga n'ingorane.
Leonce asaba ko abasuma n'abandi bajya abandi babicaye ko butuzwa mu gihugu
icyo ndibaza uri kuraraba ku ntwaro y'inkuru nziza abarose ibyo bibanza bari ku ntwaro y'inkuru nziza ndibaza ko Neva ashaka abamuyoboka nawe bagire icyo baronse muri iyo leta yiwe nizo mpamvu ubona ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi kizokwama kiri mu bukene budasiguritse kuko abari bagenewe ibyo bibanza sibo abironka byo kuri uri kuraraba nk'amafaranga bakisha bapangishije n'ubusuma ni ya porogarama yabo nyine rero je nk'icyo usaba umukuru w'igihugu nk'uko afitiye ububasha amategeko arimurekurira navuga ikintu agishyitse navuga ikintu avuga ati umutegetsi kanaka yafatanye itonga y'ibyo igihugu yanyuruje isukari itoni izi n'izi n'izi ahantu kuvuga ngo naka gahera mu majyambo nkanje nk'urwaruka mbona ko ni nkinamico ariko abarundi undi yavuze ati ingoma kuyiba urayiba ariko aho uyivugiriza bikagorana kandi nta joro ridaca abarundi bareme tureme turemeshanye ubuzima turimo kubera akagwi k'abantu hari umusimana izoca inzira
Ubakure mumizana ya Babilon maze babe nakanyoni kaguruse
kagurutse kava mu mutego mu mutego umutezi uhoraho giri mbabazi
kiganiro ndafite ijambo kibandaniza kuri carter ari mu Burundi ati ubwanwa bwarafutse umunwa abona ko ibintu byose biri ko bigenda nabi atari ibyo by'ibibanza byo mu masoko ya leta gusa
kuri ibyo bintu bisigaye bibanga mu Burundi bisigaye bintera ubwoba n'agahinda icyo gihugu kiyoboke cyane habi cyane ibyo bintu by'ibibanza leta ahantu hose ntibibatse habe muri ibyo byo kubaka ibisagara bishasha ntibariko barategura umunyagihugu ngo bamuhe ibitahe akiri yubake inzu ahubwo iragusohoka bagenda mu isoko mu kuduza ibibanza uko bashatse amasima bayaduze uko bashatse isukari bayiduze uko bashatse igitoro amahera ya bisi babiduze uko bashatse mu kuriri leta ileta iraruhishije abanyagihugu uyu muganga se mdpfdd mureke kuruhisha abanyagihugu bibereho babateye amagorwa n'ubukene kuko ibintu biri muri intwaro birababaje kandi birateye ubwoba kandi abanyagihugu umunsi n'umunsi bagiye kubyihinduka hari intwaro zari zikomeye kurusha izindi byarahindutse ntibabandanye bamenura umunyagihugu bashavuza umunyagihugu
Kazuto ari muri Canada ati ingingo umukuru w'igihugu yamenyesheje yari nziza ariko kubwiwe nta wimena igihute
akajagari akavuyo ubusuma biturire mu masoko kimenyetso yuko abategetsi mu nzego zose haba mu nzego z'intwaro z'ubutunzi za gisirikare z'igipolisi umugambi uri ku butegetsi barihaye ibintu barihagiye ibintu by'ibibanza mu masoko njye ndabifatanya na ryasha ry'ubutavana kujya amasoko mu gihugu cyose naca yibaza yuko babigira babibona baturira amasoko hanyuma mu kubakwa baca baronka ibibanza byabo ibibanza byabo mugasanga umuntu umwe afite ibibanza birenga bitatu agaca bipangisha kuko akora akazi ka leta ntibaza kudandaza agaca bipangisha ku mahera menshi usanga kwa bundi ibibanza by'amasoko bifiswe n'abategetsi mu ntwaro mu maserivisi nka yose ya leta wo hejuru rero neva ariko aragerageza ni byiza ariko mbega ariko bikora neza ntibiherera mu mvugo gusa mvuga ngo yubatse mu gihugu cyose ahantu hari amasoko akomakomeye ku migwa mikuru cyane cyane i Bujumbura amasoko yo mu Vumera mu Kamenge mu Kinama mu Kinindo aho niho tuvuze gusa ibibanza bikomakomeye byigaruriwe n'abantu bamwe bamwe kuvuga ngo bacaba bisubiza mu minsi itatu abari gushikuza niya mvugo y'ukoresha abanyagihugu yamakoresha gusinziriza abanyagihugu ni ikibazo cyo kwicarira bakakitorera umuti ariko si n'ibibazo bikomeye nta muntu yimena igihute ntabarya abategetsi kuko nabo nyine cyangwa umugore cyangwa umwana bavuze mu kuboko bari muri bityo bintu bashobora kwimenera ibihute rero ni sisiteme yose yabaye nabi kandi ni sisiteme yose yo guhindura amajambo yavuzwe ni menshi ariko ntiyatumye ibintu bihinduka ni sisiteme ikwiye guhindurwa yose atari uwo kubizohera amajambo gusa
Billy ari muri Zambia yerekana ingene ibyerekeye ibibanza byo mu masoko atawubitaniye n'ibindi bigirwa n'abategetsi batandukanye mu kwihagira ibyagenewe abo barongoye mu kwiteza imbere
amasoko yose leta isa n'uko Yesu irimo nka yose irayabomora ugire ihe mukasi ya Bujumbura hose ni kuvuga ko amasoko nka yose Yesu irimo leta Yesu yamo umuntu mbere yasigura ko igomba kugira amasoko meza kandi yongere abahura bayadandarizamo imitaha kubangana kose bazoheze bagasubiza ibibanza wasanga uwahora hadandariza abashefu b'amakaritsiye abajije ibirindiro by'ipolisi musitanteri buramatari eka umuntu wese azi ko avuze ikintu ajeje muri iyo karitsiye hose babwiriza guca babanza bakihereza ibibanza bagahana ahantu hagati yabo bisunze na cane cane iby'imigambwe baturukamo rero iyo ni ingwara ikomeye cyane ngo usanga bamwe bari basanzwe babikoreramo barabiyimye ibibanza baraje baciye baduze babisize ku mahera menshi ko usanga umuntu umwe afite icyo kibanza agaca gikotesha kuko amahera menshi ugasanga afite abamukoteye barenga babiri izo birahari mu rugumera hose birahari rero birumvikana cyane ko hose iyo ngingo ko naho yavuze ijambo rikomeye ryo kumviriza bizogorana ingene rije mu ngiro kuko umwera uva ibukuru ugakwira hose mu gihe SNDFDD itaravavanura kuba yikunze kurenga ugukunda abanyagihugu nta na rimwe bizokunda ibyo bintu ko bije mu ngiro kubera umukuru w'igihugu ashobora gufata domaine ngo aje kurima aje korora icyegera cy'uko nyine umushikiranganje uko nyine w'urimye n'ubworozi aho kurondera imbuto zirobanuye ngo zihereze abanyagihugu aho kurondera inka za kijyambere ngo bazihereze abanyagihugu bo bubatsikira mu ruhongore wabo bakarima bo nyine amafumbire yose genda muri nk'akarono baha kumi n'ahantu kumi na bita mu kika ahantu bita mu butaka genda reveriyano niwo arimirayo ni ukuvuga ko ibyo byose ni ikintu cyamaze kuba muri SNDFDD bose amabanga bagiye gusa iyo bakora nibareke ibyo bibanza barimo bararima izo mbuto zirobanuye zigiye bajya gukoresha nizo bari guhereza abajene bari mu ibarabara ntibitangaje kubona ubufite ikibanza mu isoko cy'apangisha n'abandi bantu mu mbavu nabo barabikora abanyine baduserukira abanyine badutwara gute babangikanye aya mabanga
biri ati umugambo uri ku butegetsi wari ukwiye kuvavanura n'agatima kuko kwegera ko bidaciye mu mategeko ibyo teje imbere abarundi batari bake
baramaze kubarimamo uwo mutima wa SNDFDD bose ni babanze bavavanure nabyo nabo bareke kuza kwihaya ngo twimbuye bagira amaseremoni ngo bimbuye ngo umwungere yanyiguriza aragiye imishahara bahembwira irahagije nibareke abanyagihugu bakoze ibikorwa bagenewe sizaratse kuko rero sizaza ni ukuvuga ko ntushobora kuzohiganwa mu ntaka bura amatari kanaka ariko ararima ngo umunyagihugu nawe azashyikirwa gute ifumbire niyo yatangwa muri komine kanaka umusitanteri niwe abanza gukuramo iyo arimisha wenyine umukuru w'umutumba agakuramo umukuru w'umuganga agakuramo mugaca wumva ngo abanyagihugu babuze ifumbire kandi bobo ntibarima hato barima hegitari de hegitari wa munyagihugu warima are mirongo ingahe agacabura rero izoye ni site logike ntibarabe bikebuke bo nyine babanze barabe viziyo y'umunyagihugu iyo mishahara makuru yose umunyagihugu baguma batora arabakwiye nibajye ajyo babiri yakuya abanyagihugu nabo babahe amahoro kuko barushe si ubukene utagira izina babushije umuntu w'uwo muganga SNDFDD bafise politiki yo gukenesha umunyagihugu kumusonzesha mu mpaka bubahe mpaka tuherere mu mugambwe umwe SNDFDD barundi ariko ntibikunda ntibikebuke babone ko umunyagihugu abwirizwa kubaho atari uko baza baravuga bati umunyagihugu n'imbura kimaze ntagize gute nyabona ntibabone ko aribo muzi mukuru wo guheza izo ngorane zose umunyagihugu ntashobora gukena adakeneye cyicwa iyo se umuntu amukurikirana amwereka ati bujya iki gihe kigeze kimwe kipana ko baza kurima gusa byonyine
uguhana n'ibyawe uguhanura n'ibyawe ukugwana bivi wawe ukunesha bikavi wawe ingwano ndayigutuye data ukuyinesha bivi wawe uhoraho giri imbabazi
ikiganiro ndafite ijambo aha ni naho kigarukiye cyari cyerekeye ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yuko badandariza mu bibanza biri mu masoko ya leta aribo ibyo bibanza byegukiye mwumvise ko ugwaruka hari abashima iyo ngingo ko ari nziza abandi nabo babona ko itazokoroha gushyira mu ngiro mwakoze mwese mwaduteze amatwi naho kurindi sango
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.